Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze makuru y'akakanya kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanyije. Ingingo z'ingenzi guhera uyu munsi kwa kane, Burundi bufite umuhuza mushya ni Aime Laurentine Kanyana wahoze ari ministre w'ubutabera. Abategarugori bakiriye bate igenwa rye.
Abakenyezi burya no mu ngo basanzwe ari abahuza. Rero turiteze yuko umuhuza azoza tubera umuhuza koko. Niteka ntangere irengeye byose ko umukenyezi w'Uburundi kaje abaye umuhuza.
Abo ni bamwe mu bategarugori bo mu rwego mukuru wa politike Gitega mu Burundi. COVID-19 yiyongera mu bihugu bimwe na bimwe bya Afrika. Abayobozi kuri uyu mugabane barasabwa kongera ingufu mu bikorwa byo gupima abantu. Mu nkengero z'umurwa mukuru wa Kenya Nairobi, inzu y'igorofa yarimo kubakwa yasenyukiye ku yindi, hapfa abantu babiri. Naho muri Iran, abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 9, leta ikabivuga ko Israel n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishaka gutuma abaturage basubiranamo. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, inzu y'igorofa yubakwaga yasenyukiye ku yindi yari hafi yayo uyu munsi kuwa kane mu nkengero z'umurwa mukuru wa Kenya Nairobi, ihitana abantu babiri. Fidel Niyongabo.
Abandi bantu batatu baba mu nzu yari hafi iyo nyubakwa yasenyutse batabawe bakiri bazima mu gice cy'umurwa mukuru Nairobi cyitwa Ruaka. Iyo nyubakwa y'igorofa yasenyutse mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane, igira kabiri isenyutse muri indwi. Ni mu gihe abategetsi bajejwe iby'ukubaka amazu bagabisha ku byerekeye inyubakwa zitarekuriwe n'amategeko ziriko zubakwa mu gisagara cya Nairobi no ku nkengera zacu. Ku munsi wa kabiri inyubako y'igorofa yasenyutse muri icyo gisagara, abakozi bariko bayubaka barafatirwa muri yo. Abantu batatu baremejwe ko bapfuye muri iyo mpanuka, mu gihe nyeneyo irengero ryiwe ritazwi gushika ubu. Ugusenyuka kw'inyubakwa ni ibintu biba kenshi mu gisagara cya Nairobi, aho kubaka amazu biriko bisabwa cyane. Abayubaka bakaba kenshi bihoza amategeko agenga iby'ukubaka amazu. Inyuma yuko inyubakwa umunani zisenyutse abantu 15 bakahasiga ubuzima mu mwaka wa 2015, ibiro by'umukuru w'igihugu byategetse itohozwa ku nyubakwa zose mu gihugu kugira babone ko zisunga amategeko. Ikigo cy'igihugu kijejwe kubaka amazu cyasanze ibice 58% ku ijana by'inyubakwa ziri ku murwa mukuru Nairobi zidakwiza ibisabwa kugira abantu bazibemwo.
Fidel Niyongabo. Muri Iran, abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 9, leta ivuga ko Israel n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishaka guteza intambara yo gusubirishamo abaturage. Thomas Kamilindi.
Barindwi bijwe mu mujyi wa Ize mu ntara ya Kuzistani mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu, abandi 10 bahakomerekeye. Mu kindi gitero bitandukanye, babiri bijwe mu mujyi wa Isfahan mu ntara nayo yitwa gutyo hagati no hagati mu gihugu, abandi 8 bahakomerekeye. Ntabarabyiyitirira, ariko ibitangazamakuru bya leta ya Irani bivuga ko byakozwe n'abantu bari mu myivumbagatanyo, niko leta yita imyigaragambyo y'akataraboneka imaze amezi 2 idahagarara. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko abantu 362 bamaze kuyigwamo. Leta ya Irani irega inzego z'ubutasi za Israeli n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba inyuma y'ibibazo by'umutekano biri mu gihugu. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Hossein Amirab Dollahian yemeza ko bishaka guteza intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu, ariko ati gusa bamenye ko Irani atari Libya cyangwa Sudani.
COVID-19 iriyongera mu bihugu bimwe na bimwe bya Afrika. Ikigo cya Afrika gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo CDC Afrika kirasaba abayobozi b'umugabane kongera ingufu mu bikorwa byo gupima abantu. Nanone Thomas Kamilindi.
Umuyobozi wa CDC Africa Dr. Ahmed Ogwell yatangaje ko mu cyumweru gishize abantu banduye COVID-19 biyongereyeho 37% muri Afrika. Ntiyasobanuye ibihugu bifite ikibazo kurusha ibindi, ariko ikigo ntaramakuru AP cy'Abanyamerika kivuga ko Afrika y'Epfo iri kuyisonga. Afrika y'Epfo isanzwe n'ubundi ari ya mbere yashegeshwe cyane kurusha ibindi bihugu muri Afrika. Ku mugabane wose wa Afrika abarenga miliyoni 12 kuri miliyari 1 na miliyoni 300 bahatuye barwaye COVID-19 kugeza ubu. Muri bo ibihumbi 256 yarabishe, naho abikingije ni 25% bonyine gusa nk'uko imibare ya CDC Afrika ibigaragaza. Dr. Ogwell asaba ibihugu bya Afrika gushyira ingufu mu bikorwa byo gusuzuma no gukingira abaturage kugira ngo bakumire indi nkubiri ya COVID-19.
Thomas Kamilinde, umukuru w'ishyirahamwe rigenga umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino, aziyamamaza ntawe bahangamiye kuyobora iryo shyirahamwe kuri manda ya gatatu ku mwaka utaha. Ishyirahamwe FIFA ryemeje iyo nkuru uyu munsi kuwa kane. Fidel Niyongabo.
Mwitangazo rigufi ishyirahamwe FIFA ryasohoye ryamenyesheje ko Infantino azo umukandida wenyine igihe amatora azoba mu ikoraniro ryayo rigira rya 73 rizobera i Kigali mu Rwanda ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka uza. Iryo tangazo rimenyesha ko atawundi mukandida yashikirijwe. Infantino yatowe mu mwaka w'2016 yemeye gusubira guha isura nziza ishyirahamwe FIFA inyuma y'ukwiranzwe n'amarorerwa ya ruswa mu myaka ya nyuma y'ubuyobozi bwa Sepp Blatter. Ikiringo kigira gatatu cya Infantino kizoba gikurikiye uko byagenze ku bakuru b'ishyirahamwe FIFA b'imbere yiwe. Joao Havelange yayoboye iryo shyirahamwe kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1998, mu gihe uwo Infantino yasubiriye Sepp Blatter yariyoboye kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2015. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru y'Ubudagi ryatangaje ejo kuwa gatatu ko ritazoshyigikira ugusubira kwitoza kwa Infantino. Umukuru w'iryo shyirahamwe Bernd Neuendorf yatangaje ko yizeye ko Infantino azofata nka nkama kurushiriza ibyerekeye agateka ka muntu. Neuendorf yarashyigikiye cyane akamo amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yateye, kuko ishyirahamwe FIFA rishyiraho ikigega cy'amafaranga agenewe abakozi bubaka ibibuga by'umupira w'amaguru biberamwo ibikombe by'isi yose by'umupira w'amaguru.
Fidel Niyongabo, turacyakomezanya. Abategetsi ba Ukraine n'abaturukiya batangaje uyu munsi kuwakana ko amasezerano yemerera Ukraine gushora ingano n'ibindi binyampeke mu mahanga biciye mu nyanja y'umukara bizakomeza andi mezi make nk'uko ayo masezerano abiteganya.
Kongereza ikiringo cy'ayo masezerano bibaye imbere y'uko ikiringo cy'amasezerano yo mu ntango Turukiya n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byahagarikiye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka kirangira. Ibyo bizorekurira kubandanya gushorera mu mahanga ingano n'izindi ntete byari byahagaritswe bivuye ku bitero Urusiya bwakoze muri Ukraine. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yakiye neza iyongerezwa ry'ikiringo cy'ayo masezerano. Yatangaje ko ishyirahamwe ONU ryiyemeje kubona ko icyo gikorwa gifite akamaro gakomeye cyane kibandanya atangorane zihari. Yongeye amenyesha ko ishyirahamwe ONU ayoboye ryiyemeje kandi kubyerekeye gukuraho inzitizi zerekeye amasezerano yo kurekurira ibifungurwa n'ibitabizo biturutse mu Burusiya kugira bishoregwe hanze. Guterres yamenyesheje ko ayo masezerano yombi yatewe kw'igikumu mu gisagara cya Istanbul haraheze amezi atatu afise akamaro gakomeye cyane ku bijyanye no kugabanya ibiciro by'ibifungurwa n'ibitabizo hamwe no gutuma hataba ibibazo by'ibifungurwa mu makungu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu ciwe, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres na perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan bafashe ingingo ikomeye cyane mu rugamba rwo kugwanya ikibazo cy'ifungurwa mu makungu. Amasezerano yo kurekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ndete mu mahanga biciye mu ibahari yirabura amaze korohereza icyo gihugu gushorera hanze itoni imiliyoni 11 y'ingano n'izindi ndete, bibiri bya gatatu byazo bikaba byarungitswe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere.
Ukomeje kumva Radio Vijya Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri Y3 Radio yacu voa.com mukurikira amakuru Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. makuru tuwehede muri Republika Demokrasia ya Kongo inambara hagati ingabo za leta na FARDC n'abarwanyi bo mutwe wa M23 yakomeje guhera mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane mu duce twa Kibumba ka Nyanja ka Buhanga n'ahandi muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ingabo za leta zatangaje ko zabashije kwigarura utwo duce, ariko M23 yo ikavuga ko itigeze ikurwa mu birindiro byayo. Iyi nkuru turaza kwigarukaho mu makuru yacu ataha. Tujya mu Rwanda aho ministeri ishinzwe kurwanya ibiza ivuga ko imvura yaguye mu ijoro ryakeye yishe abantu batatu mu mujyi wa Kigali. Iyi imvura yaguye amasaha menshi mu ijoro, abo yahitanye yabataye mu miyoboro itwara amazi nk'uko ministeri ishinzwe kurwanya ibiza ibisobanura. Iyi nayo turacyayibategurira, turagarukaho mu makuru yacu ataha. Tujya mu Burundi aho kuva kuri wa kane inama nshingamateka y'icyo gihugu yemeje umuhuza w'Abarundi mushya ni Aimé Laurentine Kanyana yahuza ari ministri w'ubutabera. Uyu mutegarugori wa mbere ushyizwe kuri uwo mwanya mu Burundi abaye umuhuza wa gatatu icyo gihugu kimaze kugira. Eloge Willy Canes.
Aimé Laurentine Kanyana asano wakubise imaga abandi bantu batatu bari bahawe amahirwe amwe yo guhiganirwa kibanza cy'umuhuza w'Abarundi. Yarunsa amajwi 190 ku bashinga amateka 120 mu gihe wa mbere muri bo yinanase yegeranije atanu yonyene. Amaze kwemeza uwa ijwi rya Amerika ryavugishije bamwe mu bakenyezi bo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega, hari inama nkinguza amateka yagiye kumwemeza kumuhingamo. Bose bavuga ko bishimiye kubona umukenyezi aramutswa ayo mabanga, bibaza ko azobaserukirana cyane cyane mu byerekeye gutorana.
Abakenyezi burya no mu ngo basanzwe ari abahuza, rero turiteze yuko umuhuza azoza tubera umuhuza koko, ku buryo umukenyezi ananiwe n'urugo adaca turatuzwa nk'uko hamwe hamwe biba, nk'uko umenga ntiyavutse muri uwo muryango cyangwa agahabwa akazi kamwe adashoboye no kurimiramo n'ibyo nabo nyene byo mutunga cyangwa ngo bitunga abana, ahubwo akagabura mu bandi bantu. Icyo rero tukiri mu bintu byinshi twitetse ku mukenyezi w'umuhuza yatowe uyu munsi.
Emwe niteka ntangere birengeye byose ko umukenyezi w'u Burundi kaza bayo
twateza imbere abana b'abakobwa na cyane cyane n'abazikubeshe bahebera amashuri hagufi, zomworohera cyane kuko yarasanzwe abimenyereye abizi, nta kizomunanira Imana izomufasha ko yahora imufasha.
Turiteze ikintu kidasanzwe, babona ko mu ngo byama byayangaye
yajejwe amabanga menshi kuva kera, bisigura kwazi afise ubumenyi.
Mu ntara ya Kibitoke mu buraruko buciye uburengero, abo twavuganye basa n'ubwo urwego rw'umuhuza ataco rubabwiye.
Twebwe twabuze abacu ku 65 ntacu turabona umuhuza yatumariye, kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago. Ugiye kubaza bakwita umumenja ngo gicyo uvuze cyose ngo nibwo ribwa bwo kurumba, nta ijambo dufite twebwe. Nk'ubugiye ndi ko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira, kuko ibyanje byose ibyo yari kundonda ibyo nari kumurondera ko ntiyabyishikiyeko. Rero apare abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo babaye mu nzego za leta sava muga mu bene gihugu, nawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe n'umuhuza.
Jewe umuhuza ntacu ndacumva ko bamushyiraho twumva kumenga arafise icyazofasha mu gihugu nk'amatata ariko araba nk'izinzego za nk'ayo bantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo, nicyo narinze ko bamushiriye. Ariko ntacu mbona kitambuka nacyo mbavu yokwerekana neza icyo bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashyiraho uwundi mugabo amushyizeho. Hari umuhuza akerekana ubuhuza bahuza baribo nk'amatata ari mu gihugu ni menshi, aho amase n'amatata aribo mu ngwi iwacu mu mazone murabyo mu bushoho ibararyaraguye abantu bararengana utacamiza.
Urunani rw'abashingwa manza haja Burundi batanga ata kintu kinini bo kwitega kumuhuza kubera aba yatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Meta Christian Ntakarutimana ni warurongoye
tari hamwe nyene yikubisa gashi akaza akora nk'ibyo abandi bahora bakora, twe tuvuga tuti nta kizuba kidutangaje mu gana cyo tuzatumwiteze ko kinini.
Umuhari n'amahoro nawo ugizwe n'abakenyezi n'abigeme wavukiye mu buhungiro musaba kwama azirikana ko atankunzi mu mabangaro yemwo. Marie Louise Baricako mukuru wawo.
Umuhari n'amahoro uranezerewe cyane kubona amabanga hambaye nk'ayo ashinga umukenyezi mu gihugu cacu. Turakeje cyane umupfasoni Laurentine Kanyana, tunamwifuriza kuzorangura ayo mabanga mu buryo bwubahiriza izina ry'umukenyezi kandi buzotera iteka Burundi n'abamwizeye. Igikorwa jejwe nticoroshe namba, asabwa guhagarara hagati y'abategetsi n'abanyagihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe, amategeko y'igihugu asonerwe, abarundi bahumure bamenye ko bafise uwo bitura.
Emero Kantine Kanyana abaye umuhuza wa mbere w'igitsina gore yajejwe amabanga atari make mu gihugu harimo gutwara ubushikiranganje bw'ubutungane no kumuhanuzi wa president aya mabanga n'ubu akaba yari muri yo Umukenyezi w'umuntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi mu buzima busanzwe yazwi nk'umuntu adahanda wa kururimi igihe ushane na Edouard Nduwimana asubiriye urwego rw'umuhuza w'abarundi ruriye mu dutegekanywa n'amasezerano ya Arusha mu 2002 yatumye intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zihagarara mu gihugu kuva rushingwa nta muntu w'ubwoko bw'abahutu araramutswa uwa mbere yarurongoye Mohamed Rukara akitabira Imana mu Bubiligi mu mpera za 2019 yari umuganwa w'umuyisilamu mu gihe Edouard Nduwimana n'umupfasoni Kanyana arabatutse abakirisu muhoza w'abarundi atoye gukiringo cy'imyaka 6 tisubiriza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Umunya Centrafrica Mahmoud Said Aberkani ari mu bahoze bayoboye umutwe seleka rwanyu ubutegetsi arahakana ibyaha ashinjwa harimo kwica guhungabanya uburenganzira bwa muntu kwica urubozo gushimuta abantu no kubafungira ubusa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI ruramushinja kuvuga ko ibyo byaha yabikoreye ibangi ku murwa mukuru wa Centrafrica mu mwaka wa 2013 Pierre Claver Niyonkuru
Ivyaha Mahmoud Said Aberkani umunya Centrafrica yahoze ari mu batwara umuhari witwaje ibigwanisho seleka wari wiganjemo abayisilamu mu mwaka w'2013 yagerezwa arabihakana mu ijambo rimwe
Je plaide non coupable sur toutes les situations.
Atimbura na nkumwere nkudashobora kwagirwa n'icaha na kimwe mu byaha byose se nari nyagiriza no mu bihe byose muri Centrafrica
sur toutes les accusations.
Sentare mpoza makungu mpona vya CPI yagereza uyu mugabo yarafite pete ya general kwigihe yatwara ibohero gibangi ku mugwa mukuru wa Centrafrica yakoze ibyaha bikomeye vyagahomera bunwa vyabangamiye abari bashigikiye n'abayoboke ba president François Bozize uyo muhari waruhejeje gukura ku butegetsi abacamanza ba CPI batsigura ko Mahmoud Said Aberkani kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2013 gatatu yatwara ikigo cyitwa Office Centrale de Répression du Banditisme à Bangui mu Gifaransa cyabuye gihinduka nk'ibohero ryo kwiciramwo guhotera agateka kazina muntu kuboreza igufa kunyururizamo abantu kubafungira ubusa ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyagahomera bunwa Mahmoud Said nta menshi yavuze mu ikostime yirabura ishati y'ubururu ni karavati adatwenga yaretse abamwunganira barongowe n'umunyamategeko w'umufaransakazi Jennifer Rauri abaribo batsigura ingene atacana kimwe cyo mwagira
Et dans la désorganisation totale, il n'y a pas de responsable clairement identifié.
Na namwe hagaragara wararongoye muhari sereka ni warutunganijwe neza. Ibyo bisigura ko umwe wese yakora icyo ashaka kandi atanu umutumye. Mahmoud Said ntiyagenywe n'itegeko kurongora ico kigo OCRB ahubwo yarajejwe gufasha uwagenywe. Na namwe hagaragara ko hari itegeko yatanze ryo kwica canke kuboreza igufa abantu. Niyo hanigwa yakozwe n'abandi ikindi naco ico giye nta ntambara yeruye yari ihari byerekana ko atacaha cyo mu ntambara cakozwe ahubwo ibyakozwe byo kwitwa ukundi
dit qu'il n'y a pas eu de crime de guerre dans la période visée par les charges
umwe mu byabona yagereje Mahmoud Said ko ari we ahubwo yicaga kiza ico gihe mu ibohero rya OCRB ibangi muri Centrafrica ko ari we abanywanyi ba sereka bubaha cane uwavuga ivyo yabonye yahoze ari umupolisi w'intwazangabo yakoreye muri ico kigo uyo yemeza ko abari bashigikiye president Michel Djotodia yarahejeje gufata ubutegetsi bagandaguye abari bashigikiye watembagajwe ku butegetsi Bozize kandi ko benshi atawamenye iyo bagiye guhambwa mu binogo rusangi aha abunganiye Mahmoud Said mu mategeko bavuze ko ibivugwa niyo sura atashingiro bifise kuko nawe yahavuye atwara iryo bohero inyuma y'uyu mugabo afungiwe ilahe muri CPI kuva mu mwaka w'2021
parce que l'accusation n'a pas souhaité s'intéresser aux personnes réellement pertinentes.
Ati kubera iki CPI dashaka guhamagaza abari batwara leta ico gihe abari ku isonga ry'umuhari sereka bari hehe kubera iki batarondegwa ngo bitabe nk'uwatwara ubushikiranganje bw'umutekano ico gihe kuko ni nawe yatanga amategeko kumbure aba ba Mohamed Said bakurikiza mbega nuko atawubaze canke atawuze iyo bari haba namba ivyo bavuga byozana kuri muri yo dossier.
Et leurs témoignages seraient fondamentaux pour établir la vérité.
Mohamed Said Aberkani ni wo munywanyi wa mbere w'umugwisereka arengutse mu rubanza muri sentare mpuzamakungu mpana byaha yilahe hamwe ibyaha yagerezwa byo mwagira yohanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 25 nk'uko amategeko ya CPI abivuga mu ndwi za sentare mpuzamakungu mpana byaha yilahe izo buranisha abandi barabayobozi b'umugwi Antibalaka w'abagwanyi b'abakristo bari bahanganye n'abayisilamu ba Seleka muri Centrafrica. Jack Lavini Nkuru irahe kubwijwe rya Amerika.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko abatanga buhamya bashinja Jedone Shimwe uzwi nka Prince Kid batangira ubuhamya bwabo ahantu habugenewe ba haba hahubwisanzure naho urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda rwasubitse urubanza abo kwa nyakwigendera Asinapol Rwigara baburanamo na banki y'ubucuruzi Cogebank. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa arakomeza iyi nkuru.
Bwana Dieudonné Ishimwe wakunze kwita Prince Kid yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yararinzwe n'abacungagereza bakunze gushaka kubangamira itangazamakuru bagiye amakora itamwegera ngo rimufotore. Ishimwe yari kumwe n'abanyamategeko babiri bamwunganira. Umwitegereje ku masura aratuje kandi arakomeye. Umucamanza akinjira mu rukiko yasobanuye ko uru rubanza yagombye kuba yararufashe icyemezo ariko ntibyakunda. Asobanura impamvu yo gupfundura urubanza, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko ubuhamya bukubiye mu nyandiko mvugo z'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha buregesha budahagije. Yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko ari ngombwa ko abo batangabuhamya bagaragara batanga ubuhamya bwabo mu magambo, kuko ibikubiye mu nyandiko mvugo bakoreye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha biteye icyuho. Umucamanza yategetse ko nk'uko urubanza rwatangiye rubera mu muhezo rukomeza muri uwo mujyo, abatangabuhamya bagizwe n'abakobwa bane nta n'umwe wari ku rukiko. Umucamanza yavuze ko ubuhamya bwabo arabukurikirana yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype. Yahise ategeka ko urubanza rukomeza mu muhezo buri wese rutareba agasohoka. Kuri iyi nshuro noneho n'inzego z'umutekano nta n'umwe wemerewe kuguma mu rukiko, bitandukanye n'uko byajyaga bigenda mu yindi minsi. N'umuhezo waranzwe n'impaka zashingiwe ku nzitizi yazamuwe n'uruhande rw'unganira Prince Kid. Bavuze ko bitumvikana uburyo abatangabuhamya bashinja bashobora gutangira ubuhamya bwabo mu biro by'ubushinjacyaha. Aganira n'ijwi rya Amerika, umunyamategeko Emeline Nyembo avuga ko basabye ko abo batangabuhamya babarizwa mu rukiko rw'ikirenga. Yavuze ko ariho hantu bashobora gutangira ubuhamya bwabo bisanzuye. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwasabaga ko batangira ubuhamya bwabo ku cyicaro cyabwo, busobanura ko hari itsinda rishinzwe kwita ku batangabuhamya. Byateye inteko iburanisha gufata iminota igera kuri 15 ijya kwiherera isuzuma ubwo busabe. Umucamanza yanzuye ko abatangabuhamya bagomba kuvaho ubushinjacyaha bwari bwabashyize bakazatangira ubuhamya bwabo mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho uyu musore wari ushinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri bishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ni ibyaha bukeka ko yaba yarakoze igihe yari ashinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Ibyaha arabihakana, urubanza rukazakomeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kubireba urubanza rwabo mu muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara baburanamo na banki y'ubucuruzi koje banki ibijyanye na cyamunara y'imitungo yabo. Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara, umugore wa nyakwigendera, yasabye urukiko rukuru rw'ubucuruzi kwimura iburanisha. Yasobanuye ko umunyamategeko Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited arwariye mu mahanga, bityo ko byaba byiza urukiko rumwihanganiye akazaburana yakize. Aha naho humvikanye impaka z'urudaca. Umucamanza yamusubije ko urubanza rumaze gusubikwa kenshi, amusaba ko yahindura ubwunganizi mu mategeko ingingo ahurizaho n'abunganira kuje banki. Mukangemanyi yavuze ko bigoye cyane ko utaratangiranye n'izi manza yikiza amahugu yinjiramo akazamenya iyo byiva n'iyo byerekeza. Mukangemanyi yasabye urukiko ko rwakwigiza inyuma urubanza umunyamategeko we yazaba atarakira uyu mugore wa Rwigara akaziburanira. Koje banki ivuga ko uruganda PTC ruyibereyemo umwenda ungana na miliyoni zisaga 349 z'amafaranga y'amanyarwanda. aya akomoka ku mwenda wo mu 2014 ivuga ko umuryango wa Rwigara watse nkinguzanyo mu mwaka ushize 2021 mu kwezi nkuku nibwo urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwari rwategetse ko uruganda PTC rwishyura ako kayabo urukiko rwari rwategetse ko ayo mafaranga natishyurwa aho kwa Rwigara batazemererwa uburenganzira bwo kubona ibyangombwa by'imitungo yabo batanzeho nkingwate mu minsi yashize nibwo imwe muri iyo mitungo koje banki yari yatangiye gushaka kuyigurisha mu cyamunara mu mwaka wa 2018 nibwo imashini z'uruganda n'itabi byo kwa Rwigara byarangijwe gutezwa mu cyamunara ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavugaga ko hari imisoro yabarirwaga muri miliyari 6 z'amafaranga batishyuye umuryango wo kwa Rwigara wo ukomeza guhakana ibyo byose wivuye inyuma usobanura ko leta y'u Rwanda igamije kufatirira imitungo yabyimukanwa n'itimukanwa ku maherere mu mugambi wo kutindahaza urubanza ruzakomeza mu mwaka utaha kabiri rusajwe rya Amerika I Kigali.
Akumvise rero ako nta kananga k'irushanwa ry'igikombe cy'isi ejo bundi ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi umupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya Qatar. Amakipe y'ibihugu 32 harimo atanaturuka ku mugabane wa Afrika niyo azahatanira icyo gikombe. Abakinnyi 831 b'amakipe yose y'ibihugu bazakina muri iryo rushanwa bose bateranye baguzwe akayabo ka miliyari 16 z'amadolari ya Amerika. Mugenzi wacu Tim Harris ishimwe araterera ijisho ku biteganijwe muri iyo mikino.
Bamwe muri abakinnyi bazatangira kugaragara mu mukino uzafungura igikombe cy'isi kuri icyo cyumweru bose hamwe bafite agaciro k'amafaranga abarirwa kuri miliyari 15 z'amayero ni ukuvuga asaga miliyari 16 z'amadolari ya Amerika. Uramutse wumva uyu mubare ari munini cyane ku buryo utabyumva wafata ko agera kuri miliyoni hafi 24 z'amadolari ya Amerika ariyo yatanzwe hagurwa abakinnyi 26 n'amakipe bakinamo. Dufatiye urugero ku kipe yo muri Costa Rica yonyine twegeranya n'abakinnyi bo mu Bwongereza. Abakinnyi bo muri Costa Rica bafite agaciro ka miliyoni 26 mu gihe abo mu Bwongereza bo baguzwe arenga miliyari 1,500,000 z'amadolari ya Amerika. Igihugu cya Brazil nicyo kiza ku mwanya wa kabiri aho gitanga akayabo ka miliyari 1,400,000 z'amadolari ya Amerika. Ubufaransa buza ku mwanya wa gatatu aho bukoresha amadolari miliyari 1,000,000 zirenga gato 300. Dufatiye urundi rugero ku mukinnyi umwe w'Umufaransa ukinira Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, niwe waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi aho agera kuri miliyoni 185 z'amadolari ya Amerika. Tugiye muri Afrika, Sadio Mane ukomoka muri Senegal yaguzwe miliyoni 72 mu gihe ikipe yose yatanze akayabo ka miliyoni 315 z'amadolari ya Amerika. Maroc nayo inganya na Senegal miliyoni 315 z'amadolari, Ghana ni miliyoni 207, Cameroon ni 177, naho Tunisia ni miliyoni 57.
Chote moteza amatwi radio y'ibiryo bya Amerika mu kanya turaza kuba dusezeranya hari kore kamba nyuremo zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Intambara hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi umutwe wa M23 yakomeje guhera mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane mu duce twa Kibumba, Kanyanja, Kabuhanga n'ahandi muri teritwari ya Nyabugongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ingabo za leta zatangaje ko zabashije kwigarurira utwo duce ariko M23 yo iravuga ko itigeze ikorwa mu birindiro byayo. Mu Rwanda ministeri ishinzwe kurwanya ibiza iravuga ko imvura yaguye mu ijoro ryakeye abantu batatu mu mujyi wa Kigali. Imvura yaguye mu masaha menshi nijoro abo yahitanye yabataye mu miyoboro itwara amazi nk'uko ministeri ishinzwe kurwanya ibiza ibisobanura. Kuva kuri uyu wa kane inama nshingamateka y'Uburundi yemeje umuhuza w'Abarundi mushya ni Aime Laurentine Kanyana yahoze ari minisitiri w'ubutabera. Uyu mutegarugori wa mbere ushyizwe kuri uwo mwanya mu Burundi abaye umuhuza wa gatatu icyo gihugu kimaze kugira kuri uwo mwanya nyine. Ahandi twababwiye uko bimeze ku mukino uteganijwe imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu kanya nayo nkuru dusorejeho. Reka rero nshimire mwese mwari muduteze amatwi, nshimira na bagenzi banjye bamfatanye twafatanyije kubagezaho aya makuru. Frederick Nkundikije waruya hagarariye Cornelius kubuhanga bw'ibyuma Nadia Taha wamfashije kuyegeranya kimwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti amara na mahirwe kuri mesa.